Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Sangwikaze nchuti na mwe bakunze ba radio Inzamba hagati kakawe murari makuru y'ikurigenekezo rya 2027 kigarama umwaka w'ibihumbi 2021 nawe twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Mu bikorane byatangujwe uyu munsi na leta y'u Burundi, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yamenyesheje ko ari akaryo keza ko gushimira Imana kubona Abarundi barateye imbere bongera bunga ubumwe. Ariko umwungere mukuru wa diyoseze ya Bujumbura we ati uza gukengurukira Imana abarubahiriza amabwirizwa y'Imana. Muravyumva murano makuru. Naye mu gisata cy'amagara y'abantu mu ntara ya Muyinga havugwa ubukene bw'imiti y'abagwayi batowe umugera wa COVID-19. Abayikenera ni benshi biturutse ku bitigire byinshi by'abaja kwipimisha bagasanga baranduye. Muraya makuru kandi tuza kubashikana mu gihugu cya Kenya aharwarukwa rw'Abarundi bahungiye i Nairobi kwagiye hamwe baradandaza utuntu duto duto dutuma badatega amashyi. Kaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kwa mutanunga kwifuriza ikaze muraya makuru duhera mu bijanye n'umutekano muke. Mutama w'imyaka 72 yarayishwe atemaguzwe imipanga mu ijoro ryo kuri uyu wa Mungu n'abantu batamenyekanye ku mutumba Mugimbu komine Mugu w'intara ya Cibitoke. Elias Chongera yategerewe atashe mu nzira n'abantu bamuteze umugozi mu kayira acamwo mu nyuma baca bamwahuka n'imipanga umutwe wose barabutemagura. Amakuru ava mu babanyi bakavuga ko ashobora kuba yazize ibijyanye no kumwikeka kuba akoresha uburozi. Kuri no wa mbere nkuko nayimeje kubabwira niho hatanguzwa indwi y'ibikorane byo gushimira Imana. Ibikorane byatanguzwe na leta y'u Burundi. Ibyo bikorane bizomara iminsi itanu byahereye ku nkuka ya misa yabereye mu kirimba cya Monsiyo. Mu ijambo ryo kubyugurura umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yamenyesheje ko ari akaryo keza ko gushimira Imana ko umwaka uheze Abarundi bari mu bumwe. Umviriza
ubwa mbere twari yarigaranzwe ko ariko ubu birahaye birahanzwa ubu bumwe dufite mu Mana ndize neza ko ariko bumwe Abarundi buriko buratwubaka mu mitima yacu. Bihuriranye n'uko twari tumaze igihe kiza tuzamura tuti tugerageze guhinduka dukuremo agatima ka kera Burundi wa kera tuzane umutima mushasha none twajyane tubabwira ngo Imana idufashe Abarundi twebashasha twagiye mu bigoye. Nibyo byari bigoye mugabo Imana yaretse ndaba kugira ngo iducishe bugufi tubone ari ingufu z'abantu zigarukira nanizo Imana rero zikomereye. None rero iduhave twibagira ibyo byiza Imana yatugiriye ikadukura muri ayo magume yose twaciyemo igaturi ikatungira ubumwe. None natwe rero tujye tuguma muri ibyo byiza Imana yadukoreye.
Umwungere mukuru wa diyosezi ya Bujumbura yararongoye iyo nkuka ya misa yibukije abakirisu baraho ko ubuza gukengurukira Imana abari ubahiriza amabwirizwa y'Imana. Kubwa Musenyeri Gervasi bashimiye ubusa umutima ukenguruka n'umutima uba witiyoroye atari uko naho uwo mutima wo banze ugasaba imbabazi. Kurikira Musenyeri Gervasi bashimiye ubusa.
Sumwimbu wari wo wose uw'umwimbu w'ugukengurukira kw'Imana nk'umwimbu ushitse ko urenze ibwirizwa ry'Imana ntukagire ngo n'umwimbu wo gutuma uza gukengurukira Imana kuko kurenze kose amabwirizwa y'Imana naho woja ngaho ugatamba ugatarika. Hariho umuntu uba wagiriye nabi kandi nawe muri ico kiringa bari kararira kandi arira amaborogo yiwe agana ku Mana. Nico gituma nivyo byose ugira ngo uje gutanga kugira ngo ukenguruke birabihira Imana nta mashikanwa abarimwo. Coba nyabona igihe cyo gutanga impongano ku byo warenganije kw'abandi kikaba igihe cyo gusaba imbabazi Imana kumbure mbere n'icyo gusaba imbabazi hagati yacu. Rero tuvyumve nushobora kurenga kwibwirizwa ry'Imana nguheze uje kwiyezako no kuvya mahoro niko kuko tubyitondere. Yesu yaratweretse ko atawurondera mahoro abanje kwica canke kwicisha abandi. Nico gituma we Yesu no muri ca gihe cari kigoye cyane bariko baramwica yemeye gupfa aho kugira uwo yica, kuko amahoro yiwe nta numwe yagomba gusigaza inyuma. Ariko twebwe murabizi ko hari n'abashika ku rugero rw'uko bica canke bakicisha abandi kuri iyi si, kandi arabemera Imana bagaca baguma bihorosha agatima ngo ngira ngo ni Imana ngo yubitegera ngo ngira ngo nta n'icaha ngo kirimwo burya, uko no kwihorosha agatima wakoze icaha. Muraza bami bo ku isi ingene barondera amahoro mu kubanza gusasha ikinganda iyo atawugikakaza, kuko bose basigaye ari imibyimba bose bakiruhuta ngo baraganje ngo bararonsa amahoro. Yesu agize ati ukaba uri kuri urwo rugero aho gukenguruka egera Imana usaba ikigongwe uhinduke.
Kubw'urunani rw'abarundi bahamagarira abandi kuba intungane RCP, urunani rusanzwe rukurikirana hafi bijanye n'amakoraniro y'abategetsi, biratangaje kumva hari ibikorane byo gushima mu bihe bya politike n'umutekano muke urangwa mu Burundi. Kubwa Gervais Nibigira icegera cy'urongo iryo shyirahamwe, ibikorane nk'ibyo bitunganywa kuva mu mwaka w'2016, ariko igihugu cyagumye mu marira y'abicirwa babo kugeza uno munsi. Asaba abategetsi b'u Burundi kwiyumvira no gusengera impinduka y'ukuri abarundi bifuza. Kurikira Gervais Nibigira.
Ubwambe hoho kubona yuko haba ibikorane ntibisanzwe kubemera Imana, ariko rero uyu munsi ugeze mu gihe naho nkubwa yuko urangiye abandi bose mu bumwe, hariho abandi uyu munsi badafatwa nk'abarundi, uravye abantu bigo baragandagurwa, abirwa baricwa, abirirwa banyuruzwa. Rero twasaba yuko rero kwaneye rero kuba kajyo keza ko gusaba Imana cyane cyane abakorera mabi bose bahinduke. Hama kandi yacu nuko bosaba yuko bakwerekane ko ari ubwo bumwe bukava mu majambo bukaja mu bikorwa, kubera uyu munsi bibabaje kubwira yuko nk'abantu bamaze umwaka banyunjwa babo babuze ababo ababishwe ababo bagiye mazima yongo, kwabwiye yuko umwaka urangiye bari mu bumwe. Rero kandi ko bakandi bakeza yuko hoba gusaba ikigongwe iyo miryango yahekuwe, iyo miryango ababo bavundiye mu busho butandukanye. Kandi ubu bakajya kandi kubwekana yuko bagasaba Imana akaba intumbero nshasha umwaka ugiye gutangura, akazotangura abarundi bose biyumvamo yuko bose abarundi intwaro cyane cyane mu gihugu, agatubanga intumbero yuko bagiye gufata abarundi bose kumwe. Ahandi hoho choyikorane icyongereye ku byindi byama byabaye, ariko atakarusha kazoboneka inyuma y'amasengesho ariko atunganywa. Basabira bose bakora mabi mu Burundi kugira ngo umwaka tugiye gutangura uzu umwaka Burundi bazavutse amasengesho yakozwe umwaka 2021 arasumbya yabaye mu myaka yose yatumaze dusenga. Aho gasanga no muri iyo minsi ariko aba igikorane haba abantu bicwa.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Tubananye ano makuru twabateguriye mu gisata cy'amagara y'abantu, ubukene bw'imiti y'abagwayi batowe umugera wa COVID-19 mu ntara ya Muyinga urarazishinga abagwayi bapimwa uyu mugera ku bwinshi muri ino minsi. Ubwo bukene ngo buturuka ku bitigiri byinshi by'abaja kwipimisha bagasanganwa uwo mugera, nk'uko amakuru atandukanye atangwa na bamwe mu bagwayi avyemeza. Amasoko yacu avuga ko mu bibanza byinshi bisanzwe bipimigwamo uwo mugera hatangwa ahanini umuti wa azithromycine gusa isigaye umugwayi agaheza akayironderera. Inkuru tubaza George Nimenya.
Ubwo ukene bw'imiti ihabwa abagwayi ba COVID-19 bwatanguye kugaragara mu ndwi iheze mu bibanza bitari bike bipimigwamwo uwo mugera. Ku miti ishika hafi ine izwi ku mazina ya azithromycine, chloroquine, zinc hamwe na vitamine C yahori ihabwa abaje kwipimisha bakabasangana uwo mugera coronavirus, nikiboneka yose nk'uko bamwe mu bagwayi babivuga. Kwera ku ndwi iheze abagwayi bituri bitaro vyo mu karere k'ubuvuzi kimuyinga bavuga ko baronkejwe azithromycine yonyene, iyindi miti bakarungikwa kuyirondera mu mamangazini adandaza imiti. Naho nyene iyo miti itagitangirwa kwa muganga ntikiboneka ku mvuzo bwinshi bw'abayirondera. Abagwayi bagatangazwa n'ikenagi iyo miti kwa muganga, bakongera bagasabwa kuyigurira kandi ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kugwanya sida budasiba guhimiriza abanyagihugu ngo baje kwipimisha, bukanongera ko imiti yo kuvura uwo mugera wa COVID-19 itangwa ku buntu. Abagwayi bakanibaza kandi ico leta y'u Burundi yoba ikoresha imfashanyo idasiba kuronka yo kugwanya ico kiza. Uruganda rwa Radio Inzamba gato yakawe twitwashoboye kuronka urongoye intara y'ubuvuzi ya Muyinga kugira amenyeshe aba bagwaye uwo mugera ikiriko kirakogwa kugira ngo iyo miti iboneke.
Arakoze George Nimenya. Abakora akazi ko kuvunja amafaranga mu makomine ahantu rubibe na Tanzania mu ntara ya Makamba na Rutana bavuga ko bakwa ibiturire na bamwe mu bajeje intwaro ivyo biruko mu gihe bakora mu kinyegero kuva leta yuga yamazu yavunjirizwamo amafaranga. Ni inkuru tubaza Beni Akserakana.
Abavunja amafaranga bidoga nabo mu makomine y'intara ya Rutana n'intara ya Makamba ahantu rubiwe n'igihugu cha Tanzania bavuga ko bamwe mu batware mu ntwaro no mu gipolisi babangamira abakora akazi ko kuvunja amafaranga. Kubwo bavunja amafaranga bigoye bikiriko kuko ako kazi basanzwe bagakora mu misho, kuko kuva aho amazu avunjirizwamo amafaranga yugawe na leta y'u Burundi baciye batangura gukora mu misho. Abadandaza mu makomine ya Giharo na Bukemba mu ntara ya Rutana hamwe n'amakomini ya Kayogoro, Kibago na Mabanda mu ntara ya Makamba mu Buragane bakora urudandazwa rujabuka imbibi hagati y'u Burundi na Tanzania, bakoresha amafaranga y'amashiringi baheza bakagura ibidandazwa n'abadandaza bava mu gihugu cha Tanzania. Abakora akazi ko kuvunja amafaranga bavuga ko bavuje amashiringi ya Tanzania n'amafaranga y'amarundi. Bavuga ko ababaka amafaranga y'igiturire ari abapolisi na bamwe mu bajejwe intwaro. Badatanze ibyo basabwa bashobora guhomba byose nk'uko babandanya babivuga kuko bakora mu kinyegero. Basaba abajejwe intwaro n'igipolisi kubareka bagakora akazi kabo neza kuko nabo bategetsi hari igihe bakenera nabo amafaranga ya Tanzania kugira bashobore kuja mu ngendo muri ico gihugu. Uruganda wo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba ntitwashoboye kumenya ico abarongoye igipolisi mu ntara za Rutana na Makamba bivuga ko cyo kimwe na baburamatari bizo ntara.
Arakoze na Beni Akserakana. Ubushikiranganji bujejwe urwaruka buratera kamo urwaruka kuzokwitabira amatora y'abagize urwego rw'inama nkuru y'urwaruka mu Burundi. Ezekiel Nibigira umushikiranganji w'urwaruka mu kiganiro y'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere yamenyesheje ko ayo matora atunganijwe kuva ku nzego zo hasi ku mitumba mu kwezi kwa mbere kandi akazokwisunga ibijanye n'intwaro rusangi. Kurikira Ezekiel Nibigira.
Kubw'ivyo rero aya matora yatunganijwe n'amatora ahambaye cane, tukaba twifuza ko muri kuno kwezi kwa mbere tugiye gutangura kuzoba ari ukwezi abazoba bazoja muri ayo matora boshobora kumenyeshwa neza ingene ibintu bizogenda, ingene ayo matora atunganijwe, ibihe ayo matora azokoregwako, amatarike n'ibindi n'ibindi. Aha rero ukwezi kwa kabiri kukaba ari ukwezi ntarengwa aya matora ategerezwa kuba aheze, kuzohera amatora yose twashoboye kuyamara. No kuvuga iki, aya matora azokorwa kuva hasi gushika hejuru, ni nacyo gituma hazoshirwaho imirwi ijejwe amatora urwego rw'ikomine, urwego rw'intara, urwego rw'igihugu rwo murabona twamaze kubishiraho. aha rero tugaca dusaba aba urugwego twashizeho rututunganiriza amatora ku rwego rw'igihugu kugira ngo bace bafata ibintu mu minwe baje ku kivi bakore amatora abe meza kandi dukurikize demokarasi twahisemo yuko Burundi buzama buriko burakurikiza.
Inzamba
turabandanya ano makuru twabateguriye bagiye hamwe kugira ngo bagume binyunze kandi bafashanye ntibicwe n'ubukene abona bo n'ugwarukwa rw'abarundi bahungiye inairobi mu gihugu cya Kenya ishyirahamwe ryabo ryitwa twese tuzotaha tukiri bazima ribatuma bashobora guhangana n'ubuzima bugoye muri ico gisagara babayemwo gutyo ntibabeho bateza amashi. Ni nkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana.
Bwabwicanye bwarondera abaje n'urumva bacabarondera n'ubumva nitwosubira mu
David co kimwe n'urundi gwaruka bashika 25 bari mu buhungiro kuva mu 2015 barabonye ko kubera badashobora guhunguka bategerezwa kurondera ingene baguma bahangana n'ingorane barimo y'ubukene. Muri izo harimo ubuzima buzimvye mu gisagara ca Nairobi bahungiyemo.
Ubuzima muri rusange burazimvye, mfungura aho tuba, gupanga inzu yaha mu gihugu cya Kenya ni ikintu gikomeye rwose, ko inzu zirazimvye. Usanga inzu iriko irapangwa 5,000 by'amashiringi, 7,810 by'amashiringi, ugaca usanga ku munsi nturonka n'amaheri 100 y'amashiringi.
Kugira izo ngorane bazivemo bashinze ishyirahamwe ribatuma bafashanya batanguye gukora kubera imfashanyo y'amahera make bari baronse nkuko bisigurwa na Bamoriki arirongoye.
Umuntu wese yahawe umutahe ungana kiretse abigeme, kuko murazi ko agasanga n'abakenera utunaturiya donke burindwi. Unywanyi wese w'ishyirahamwe ategerezwa kuziganya amahera 1,000,000. Haraho inzu imwe usabwa n'irimo abantu 6-5 kugira ngo icorohe kuriha inzu ku kwezi amahera dufise kuri ico 1,000,000 twagiye turaziganya. Ni naco rero kica kidusahiriza kuriha inzu n'utundi twimyikoro nyene iba yabaye.
Mu bari muri iryo shyirahamwe harimo abigeme indwi. Akarorero ni Shadi avuga ko byagufashije gusubira kugira icyizere cyo kubaho yari yarihebuye kubera ubuhungiro n'ubukene.
Umuco gihe twari dufise aho turyama, twari dufise aho tuba, baraturosa, turashobora kudandaza utuntu duto duto kugira umuntu abone uko arya n'uko yoryama.
Ariko rero naho abari muri iryo shyirahamwe bafise umutima wo gufashanya, nta buryo bukwiye bafise ngo banezereze ababitura bose nkuko urirongoye avyemeye.
Hari abatwitura tukabura ingene tubakira. Rero turasavye buri murundi wese atwika aratwumva mudufashe kabisa, nohereza ntanga nk'impanuro ku bandi barundi bose bahunze kwari gufatana mu mugenza wawe ntakarara inzara.
Akamu yateye kandi urundi gwaruka ruri mu buhungiro gukura amaboko mu mpuzu, nibagume barindira ko hari uwundi azoza kubakura mu ngorane barimo.
Arakoze Josephine Jones Nkunzimana. Mu gusozera ano makuru mu bijanye n'inkino, imigwi ya Dinamo, Kerne, Lezipo na Gymkhana niyo izokina igice cya kabiri gishyira cya nyuma cy'ihiganwa rya basketball yiswe ninde akomeye kurusha uwundi muri Beach Soka, naho ihiganwa ryabandanije ku musenyi wa Tanganyika. Tubibaze Frank Kaze.
Muri iryo higanwa kuri uno w'Imana, umugwi wa Dinamo niwo watana mu mitwe na New Star mu rukino rwari rwiteze cyane. Umugwi wa Dinamo kuva mu gace ka mbere gushika abaje kuruhuka wari imbere bavuye kuruhuka. New Star niyo yerekana ko nayo ishaka intsinzi, ariko ntivyakunda kuko Dinamo ariyo yatahukanye intsinzi ku manota 55-47. Olivier Ndayiragije amenyereza Dinamo yagarutse mu mugwi wiwe wa kera inyuma yaho aviriye mu Rwanda mu mugwi wa Espoir, amenyesha ko naho batsinze agifise byinshi byo gukosora muri uwo mugwi ufise abakinyi bashasha benshi. Mu rundi rukino rw'igice cya kane gishiri cya kabiri rwahuza Muzinga na Kerne, abakurikirana hafi basketball y'u Burundi bibaza ko Kerne iza koroherwa, ariko siko byagenze. Kuva ubwo rukino rutangura gushika hasigaye iminota 3 ubwo rukino ruhere, Muzinga yari imbere ariko biza kurangira itsinzwe muri iyo minota ya nyuma ku manota 72-69. iyo migwi ya Dinamo na Kern ije yiyongera kuri Gymkhana na Lehipo zari zimaze kuronka uburenganzira bwo gukina igice cya kabiri gishiri cya nyuma hagati mu gihugu naho iganwa gyiswe Renaissance ryarabandanije aho Aigle Noir yatsinze Tigers ku manota 71 kuri 66 kuruno w'Imana mu gice cya kabiri gishira icya nyuma kizobera igitega igerekerezo ry'umunani ukwezi kwa mbere Aigle Noir y'Imakamba izotana mu mitwe n'imbeya yo mu ntara ya Gitega Target Intamenwa y'Ingozi nayo izokina na Karera Lions yo mu Rutana mu mupira wo kumusenyi nawo bita Beach Soccer kuruno w'Imana niho hasozegwa umunsi ugira w'icumi w'iryo higanwa Biramex yatsinze Beach Boys ibitsindi 9 kuri 4 Les Elite batsinze Murusa Players ibitsindo 7 kuri 2 Mikimba yatsinze Azam ibitsindo 4 kuri 3 Bibamba yirahiye Bunge mu kuyitsinda ku bitsindi 7 kuri 3 urukino rwa Sagasable na Africa Sport rwagiye guhera Sagasable ayitsinze ku bitsindo 5 kuri 4 mu rukino rwari rukomeye cyane mu mupira w'amaguru naho mu kurindira ku gice cya kabiri cyiganwa gitangura itariki 7 z'ukwezi kwa mbere ibigwi imwe ibandanya ikina inkino za gicuti Rukinzo yanganije na Bubamuru igitsindo kimwe ku kindi Burundi Sport Dynamique yatsinze Musongati kimwe ku busa Vitalo nayo yanganije na Rukinzo ibitsindo 2 ku bindi tubibutse ko igice cya mbere cyiganwa caheze Bubamuru iri mu kibanza cya mbere isumvya Flambeau du Centre ya kabiri amanota 10
arakoze Frank Kaze no kuri inkuru ivugwa mu bijanye n'inkino duce dusazera ko anuma kuri twa twabateguriye nkengurukire mwebwe mwese mwa yakurikiye nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya Parfum ndasigana ndabifurije kugira ibihe byiza aho muri hose naho utaha.